Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya gatanu ntwarante n'umwaka wa 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagitswe n'izingingo nkuru zikurikira kuruno wa kabiri niho hari hatekanijwe ko umenyesha makuru Sandra Muhoza yumvirizwa muri sentare inkuru ikukira mukaza mu gisata cy'ungururizo ariko ntiyabaye akiburana kuko atari ku rutonde rw'abarengukishijwe ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières yanegura iyo nyifato y'ubucamanza rigasaba ko Sandra Muhoza yorekugwa umukwabo wakozwe n'igipolisi gifadikanije n'abasirikare kuri uno wa kabiri muri komine Nyanzarake abantu barenga 300 nibo bahagaritswe ngo hoba hariko harondegwa impunzi z'abakongomani mu gisata kijanye n'uburimyi abanyagihanga basabwa kuronswa ifumbire yo mu bwoko bwa ire ngo bitagenze uko uyu mwaka umwimbu w'igitegwa cy'umuceri uzubamuke cyane ngo kuko imirima y'umuceri yatanguye guhishira aya n'ayandi ni mukanya usangwe kanze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kwaramutsa hano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane umenyesha makuru Sandra Muhoza akorera kinyamakuru La Nova kuno wa kabiri genekerezo rya kane ntwarante niho byari bitekanijwe ko aburanishwa ubwa mbere muri sentare inkuru y'iyungururizo ya Mukaza ariko ntiyashoboye kumvirizwa kuko yasanze atari ku rutonde rw'aburanishwa ishyirahamwe Reporters sans frontières biriyamiriza iyo ngendo y'ubutungane n'inkuru ya Pacifique Nijimana
muri iryo tangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibi Reporters sans frontières rivuga ko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza avundiye mu munyororo kuva mu kwezi kwa kane 2024 yari arindiranye uyo munsi wo kuri uwo wa kabiri igenekerezo rya kane igishika cyinshi aho yari yiteze gutezurirwa na sentare nkuru ya Mukaza mu gisata cy'iyungururizo ariko ibintu byahavuye bigenda ukundi kuko Sandra Muhoza atashoboye kumvirizwa kuko atari ku rutonde rw'ababuranishwa urubanza rwahavuye gungururizwa ku rindi sango atasigura itanzwe Reporters sans frontières ikaba yiyamiriza iyo ngingo yafashwe na sentare Sadibou Mahong ni umuyobozi wa Reporters sans frontières ku mugabane wa Afurika uherereyemo u Burundi
Sandra ari mwihero kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane akaba yazize ko yakwiragije inkuru yari yatanzuye ijanye n'itangwa ry'ibigwanisho leta yahaye abanyagihugu muri groupe ya WhatsApp yahuriramwo abamenyeshamakuru batandukanye nk'uko tubibona hirya no hino muri Afrika niho rero yahavuye ahagarikwa aca yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza amacakubiri kubera iryo hohoterwa ry'agasakisaki rikorerwa abamenyeshamakuru harimo na Sandra Muhoza ibyo bikaba byarashikiye n'abandi bamenyeshamakuru imbere ya Sandra Muhoza benshi muri bo bakaba barahunze igihugu ku mbuzi z'umutekano wabo Reporters sans frontières ibona ko leta ikwiye guhagarika iryo hohoterwa maze Sandra Muhoza akarekurwa agasubira mu muryango wiwe no mu kazi
wamenye ko Sandra Muhoza yagirizwa guhungabanya umutekano w'imbibe z'igihugu biturutse ku butumwa bwahanahanywe ku rubuga rwigenga WhatsApp yari asanzwe nawe nyine na rimwe
urakoze Pacifique Nkeshimana impunzi z'abakongomani baba mu ikambi y'Inyankanda ni muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi basaba ubutungane ubwo baha umuco ni nyuma yaho umwe muri bo azwi ku matazirano ya Inosa atorewe ikiziga kugenekerezo rya kabiri ntwarane muri iyo kambi aho yarasanzwe abantu mutambukanye wiwe abakongomani baba muri iyo kambi bakaba batangazwa n'ubwo rupfu rwashikiye mugenzi wabo ngo kuko ata muntu n'umwe badafitaniye amatati amakuru ava ngaho mu ikambi akatumenyesha ko ngo yoba atarabanye neza n'uwo bakanye bishobora no kuba intandaro y'ubwo rupfu yo mutambukanye wiwe gushika ubu ngo nta wuzi irengero ryiwe kuko ngo yatunzwe nayo yameze igipolisi ngo kikaba kiriko kirakora ibishoboka kugira uyu mugore ashobore kuboneka byo biruko mu gihe ubuzima bubandanya bugorana mu makambi y'impunzi ziba mu ntara zo mu burengero kuva hadutse intambara muri Repubulika y'Intwari Rusange ya Congo aho impunzi zitemerewe gusohoka hanze y'ikambi uko zivyifuza bategetswe ko ata mpunzi n'imwe ishobora kuba iri nyuma y'ikambi nyuma y'isaha 12 zo kumugoroba ibyo biruko mu gihe ngo bahora batunzwe n'urudandazwa ruto ruto nyuma y'ikambi aho bahora bava mu ikambi bakaja gucuruza ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi canke bakaja kurondera akazi mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo tukiri muri ayo makuru nyene yajanye n'impunzi y'abantu barenga 300 baraye bahagaritswe kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake y'intara ya Makamba bakaba bahagaritswe mu mukwabu wo gusakwa kozwe n'igipolisi kifadikanije n'abasirikare bo mu ikambi ya Nyanzarake ubwa mbere ngo hoba harondegwa impunzi z'abanyakongo mu nyuma bihindukamwo kurondera amakaye ariko intonde z'ababa mu mazu Itonido na parfe mudasiga
nuko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mutumba bukeye uri ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake kuri uyu wa kabiri bavyutse bugarijwe ku bwinshi n'igipolisi hamwe n'abasirikare bo mu ikambi ya Nyanzarake aho ngo kuva mu gaturuturu nk'igihe cy'isaha 4 z'ubuca atawacaruka kuko ubusohotse inzu atemererwa gusubira kwinjira amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko ubwa mbere havugwa ko harondegwa impunzi z'abakongomani zoba zinyigeje mu mihana mu nyuma hasabwa ikarata karangamuntu hamwe n'amakaye yanditswemo ababa mu mpangu abantu barenga 300 bagizwa hanini n'abagabo benshi abisumamwo hamwe n'abagendesha makinga nibo bahagaritswe bamwe bahavuye bapakirwa amakamyo y'igipolisi abanyamakinga nabo bagenda bashorewe n'abapolisi hamwe n'abasirikare mu ikambi y'igipolisi bamwe mu miryango yabo bahavuye bazanira ikarata karangamuntu abahagaritswe ariko ntibemerewe kuzishikiriza benezo ayo makuru nyene ava muri komene Nyanzarake yemeza ko abafashwe bose baciye bategekwa gutanga amafaranga 10,000 y'amarundi y'ihadabu kuri umwe wese kugira ngo barekugwe abatayaronse nabo baciye binjizwa gasho k'igipolisi abenshi ngo bakaba baraye bahagaze kuko bitakunda ko bakika umusaya kubera ibitigiri by'umurengera zinjizwe ngaho muri utwo twumba abo batayaronse bakaba bari bakiri mu gasho kugeza imbere y'umutaga yo kuri uyu wa gatatu tubamenyeshe ko iryo hagarikwa ryakurikiye ingingo yaheruka gufatwa na musitanteri wa komini Nyanzarake Marie Gorette Irankunda itegeka kugura amakaye yandikwamo abagize imiryango n'ingo ayo makuru akavuga ko ayo makaye imwe igugwa amafaranga 5,000 abo banyagihugu bemeza ko iri ku giciro cy'umurengera bagasaba ko cogabanywa uruganda rwa radio inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka musitanteri wa komine Nyanzarake Marie Gorette Irankunda kugira ngo agire ico avuze kuri ibyo yagirizwa
inzamba
abarimyi bo muri komine Gihanga mu ntanda ya Bubanza basaba kuronswa ifumbire yo mu bwoko bwa ire mu gihe bayikeneye kubera babona ko ibitegwa byabo bishobora kononekara mu gihe itoboneka hakiri kare aho bigeze umuceri wahora wimbuka ku bwinshi muri iyo komine ngo watanguye guhishira kubera hari ibyunyunyu ubuze inkuru tuyibaze mugenzi wacu Audace Nimbona.
Abo barimyi bavuga ko haheze ukwezi kose bararishe amahera y'iyo fumbire aho bigeze mu gihe atacokorwa vuba imirima yabo izokononekara kuko umuceri watanguye guhishira. Umviriza umwe muri abo barimyi aravuga uko byifashe.
Abarimyi bo mu karere k'Imbo aho basanzwe barima igitegwa cy'umuceri barasaba bashimitse ko fumiyo barosa ifumbire mu bwoko bwa ire naho iyo mu bwoko bwa deyato baba bayironkejwe ku rugero rudashimishije ariko iyo yoyo mu bwoko bwa ire ntibararonka n'umufuko n'umwe aho iyi suka ya sezombe bayitanguriye kuyirima mu mirima. Twagendagenze tubona yuko iyo mirima hari ikintu ihagije kuko imiceri yabo isa n'imitoto ihishiye kuko hari ibyonyonyo ibunze. Nacyo gituma abarimyi rero basaba bashimitse ko boroswa iyo fumbire bakayishyira mu murima kuko haheze ukwezi kose bararishe amahera yari iyitwa nka sorde kubera avansi bo bari bayirishye mu kwezi kw'icumi na kabiri. Uko kwezi kwa kabiri kwari kurangiye naho bariko bariha sorde bakabona yuko kubika ayo majeto ataco bibamariye aho leta yofashije ngo tubone umenga bari mu gakerere.
Basaba leta kubaronza iyo fumbire kugira ngo umwimbu uzogende neza.
Basaba leta rero yuko boroswa iyo fumbire bagafumbira imiceri yabo kugira umwimbu uzogende neza ntibarimire guhomba. Fumi nayo ikabafasha kubaronsa iyo fumbire kugera rushimishije bara kuza barabahembereza ngo agafuko kamwe kamwe kuko byarigeze kuba ku mwaka uheze ubwoho nako kamwe kamwe nuko bari bakabuze. Abarimyi rero bagasaba ko izo geto baba babita ayo zibamarira bohabwa ifumbire ku rugero rushimishije kuko batanze ayo mahera yose ataguherana.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye ubujeje bw'isata c'indimo muri komine ya Gihanga kugira ngo agirisha bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Audace Nimbona. Imbere gusozera ano makuru dukurikire ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cyo kuri no wa gatatu gerekerezo rya gatanu ntwara nte tugaruka ku bijanye n'ibwirizwa ry'ukororera mu mpongore. Ni ibwirizwa bisa naho kugeza ubu atakarusho ryazanye ku bw'urunani rw'amaradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu Inzamba hagati ya kawe na televiziyo Renaissance. Ikiganiro ku isoko cy'uyu munsi tugishyikirizwa na Dani Claire Iratwumva.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva kuwa kane gitugutu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kirazira gusohora no kuragira ibitungwa ku gasozi. Kuva ico gihe aborozi bose hose mu gihugu bategerezwa kugaburirira ibitungwa vyabo mu mpongore. Ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibwirizwa nimero rimwe agakwega gashinze 21 byo kuwa kane gitugutu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibuza gusohora mu mpongore ibitungwa ivyo ari vyo vyose mu Burundi. Ni ingingo itakiriwe neza n'aborozi ku butaka bw'u Burundi. None ni kuri uhe rugero iryo bwirizwa uyu munsi riri kuri rubahirizwa? Hari akarusho ryoba rimaze gushikako. Abaserukira abanyagihugu bo batoye iryo bwirizwa uyu munsi barivuga kwiki? Mbega hoho abajejwe gukurikirana iyubahirizwa ryayo bakoze ivyo babwirizwa? Ngivyo bimwe mu bibazo tugerageza kurondera inyishu tubifashijwemo n'aborozi buserukira abanyagihugu mu nama nshingamateka kumwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Iki kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatanu ntwara nte ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mugishikirizwa na cewe Dani Claire Iratwumva. Kazi.
Ni hafi imyaka ine kuva hatanguye kuja mu ngiro ibwirizwa ribuza gusohora ibitungwa no kubiragirira ku gasozi. Aborozi rero babona ko basanze iryo bwirizwa bisa naho hari abo ritega. Kugabo rero uretse ko ridateguwe neza ataningingo mperekeza zafashwe. Bagenzi bacu bo mu radio Inzamba Gateka Kawe baraganiriye na bamwe mu barimyi borozi bo hirya no hino mu gihugu.
Basha twenda kumva mukuru wa politike ibijyanye no korora ibitungwa mu nzu ntacyo byakimariye cyane. Akarusho navuga cyabonetse nakajyanye n'amase kubera ko ziba ziri mu bahungu araragurira. Ameza arazita ku bitumba tukayakoresha mu ndimiro. Ni ibyo ibisigaye nabyo urabona nta karusho ntako. Ahubwo zabaye mu ruhombo kubera urabona zaciye gihona. Kera zarahurira ku misozi ugasanga ziruriranye zirimanije zikabona kugwira. Ariko zarahonye nta zikihari. Ashi nta murundi ashobora gutunga inka zibiri. Kera umuntu yari ashobora gutunga inka ugasanga yatunze zitanu cumi kuko ziragira ku mitumba. Ariko ingaruka mbi ni uko nta muntu agitunga inka nyinshi. Kandi urabona ko muri ubwo buhona ariko kwavuyemo no kuzimba kw'inyama.
Iyo ngingo yari nziza cyane. Uretse ko iyo ari ingingo yaje ku bantu bato bato. Ni ingingo yafasha abantu bato bato kuko usanga ibitungwa by'abategetsi ari byo bisohoka hanze. Mugabo abantu bato bato iyo ngingo barayubahirije.
Mu by'ukuri ni ingingo itakurikiranwe kuko aborozi ntibigeze barondera ibyo kugaburira ibyo bitungwa byabo. Kugira ngo bashobore kuronka kongene zishishi bishobora kubaho. Ingero ititeguriwe aho uca usanga abo borozi nyine mbushanga babisohora ku ngupfu canke abifise ugasanga babijana mu matongo y'iwabo canke nyine abifise kugahahaza ugasanga baca kubiragira nyine ku ngupfu ugasanga rero abasunze ingupfu abitwa abategetsi ntawo bakomakoma. Ingingo rero twavuga ngo yaragize akamaro kuko yari yizwe neza ngo ishobore gushyirwa mu ngiro neza.
Ku igenekerezo rya 16 Myandagaro 2018 niyi nteguro y'iryo bwirizwa rijyanye no kororera mu mpongore ryatogwa mu nama nshingamateka. Uyu munsi ni bamwe mu bashingamateka nyine bagarutse babona ko atakarusho iryo bwirizwa ryoba ryarazanye. Umushingamateka Bizimungu Simon asaba mbere ko hoba indimburo yaryo. Asaba mbere ko hoba indimburo yaryo. Ijwi ryiwe ryatunganijwe na bagenzi bacu ba Televiziyo Renaissance bakurikiranye ibikorwa by'inama nshingamateka ryo kuwa 27 ukwezi guheze. Aho mu batumire harimwo umushikiranganji mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi.
Niko umushikiranganji bivuze ko aborozi mwabataye sino bani mbeshi. Hari ibwirizwa ryasaba aborozi kororera mu mazi. Mugabe iryo bwirizwa ryari ifise ibyo bisaba leta gukora. Hanagoma cyangwa nsabe muratugirira evaluation y'ibwirizwa. Turaye ko Uburundi hari cyo ryazanye igungu ya Burundi. Cyariki ari cyo cyabahumeze kuko ikora uyu munsi ikintu kitwa igikoko amahera kigeze ko iwacu ngo konto yubigeze ku 1200 niko musinganaza nubwa mbere mbaho numve ngo kwigwa save mif kandi tagiye kwingana inka yoyo ubuhona ibindi bindi ngavuga nti rero no kuraba nibiri byirizwa bitaje gutuma abarundi tworoherwa mu bizaye no korora hagira ico kuba kuri cyo.
Umushikiranganji Prosper de Diko rero we yemeje ko leta atacitakoze kugira mu byo yabwirizwa kugira hajemo ingingo mperekeza. Yemera ariko ko byose bitagenze neza. Nawe nyene ijwi ryiwe ryatunganijwe na bagenzi bacu ba Televiziyo Renaissance.
Twebwe twarasabye ibintu birenga 10 kandi twarabikoreyeko ibishoboka. Ibishoboka byose biri a notre porte. Yose twarabikoze ariko hariho n'ibindi rero bitarajya mu ngiro kubera bisaba ubuyo muti rero ibwirizwa ryo korora mu nzu tuse turigira evaluation nibyo turigira evaluation ariko rero si cyo cyonyine cyatumye ibiciro by'inyama cyangwa ibitungwa bikenya kuko naguma ndabibutse kera nta shingira nk'umwaka twaradukura ibitungwa byinshi ajya ntwari mubizi kumbure benshi abenegihugu nibo batari babize ibitungwa byinshi byaba muri Tanzania kuko amahera y'u Burundi yari yegeranye n'amashiringi ariko ubu no muvuma s'inverse ubu byahindutse amashiringi yagiye hejuru
ni aha rero dusozereye ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatanu ntwarante 2025 mwavyumvise ko baba borozi baba serukira abanyagihugu muna mashinga mateka batanyugwa n'akarusho ibyirizwa y'ukororera mu nkongore ryazanye eka n'umushikiranganje bijejwe ubwiwe aremera ko haragahazi Dani Claire twumva nabashikirije kino kiganiro ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza biri mugira amahoro n'imigisha mu banyu no mu byanyu nahuta
kiganiro ku isoko.
Urakoze Dani Claire iratumva nino ngaha duciye dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ndashimira cyane cyane na bagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashije kuyabatorokaniriza mugire aho muba mwubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwane.